Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Mundikije. Umushikiranganji w'intwari hagati n'umutekano mu ntara ya Kivu yo Manuko, Albert Musambia yagendeye impunzi z'Abarundi mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Twagerageje kwerekana yuko mu nkambi by'ukuri hariho ibibazo bitandukanye bifatiye ku mutekano muke. Abarefugee batakira umwanya wo korora, baca bicwa, abandi bakangazwa tutabashikiza ibijyanye n'itebagifasha bitandukanye hamwe n'ibyapa.
Uyo ni Iranzi Olivier aserukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda. Kuri munsi wa kabiri itariki ya kane ukwezi kw'indwi, u Rwanda rwahimbaje imyaka 61 y'ukwikukira n'imyaka 29 y'ukwibohora. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Aya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja imukanya. Aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko atazosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Perezida Macky Sall yatangaje iyo ngingo yiwe mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe hari hamaze igihe kitari gito byitezwe ko azogerageza kwitoza mu kindi kiringo cya gatatu. Muri iryo jambo yashikirije, Perezida Sall yavuze ati: "Haramaze igihe hari urukurukuru rwinshi rw'uko niteguye gusubira kwitoza mu matora y'imirije. Ikiringo cyo mu mwaka wa 2019 cyari ikiringo canje ca kabiri kandi ca nyuma." Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko ukongera kwitoza mu kindi kiringo byoba biteye kubiri n'amategeko. Urukurukuru rw'uko Macky Sall yogerageje kwitoza mu kindi kiringo cy'umukuru w'igihugu rwaratumye haduka uruhagarara mu gihugu kuva mu mwaka wa 2021. Abantu batari bake barahasize ubuzima. Ibyo byaratumye igihugu cya Senegal kitakibonwa nk'igitekanye mu karere. Perezida Sall yongeye avuga ati: "Ingingo mfashe yo kudasubira kwitoza mu matora y'imirije narayicariye ndayiyumvira neza." Abakuru b'ibihugu mu karere barashimiye ingingo yiwe. Abo barimwo Perezida wa Niger Mohamed Bazoum, uwa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'Ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat. Mu kigwati kibamwo abantu batunze kirimwo icicaro gikuru cy'umugambwe wa Perezida Sall ejo ku munsi wa mbere, abanyanyu bawo ntibabona ibintu kumwe. Bamwe muri bo baramushimiye, abandi bagira umubabaro watumye barira.
Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agateka kazi na muntu ruzokoresha inama ihutirwa igenewe kwiheza iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani. Ni nyuma iturirwa ry'igitabo cy'Ikorowani ryabaye ku munsi wa gatatu indwi irangiye muri Suwede. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Iyongabo.
Ibyo byabereye hanze y'umusigiti mukuru ku mugwa mukuru Stockholm. Iturirwa ry'icyo gitabo ryariyamirijwe n'abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi. Salwan Momika afise imyaka 37 yahungiye mu Busweda avuye muri Iraq araheze imyaka itari mike, yarahonyanze icyo gitabo gihezagiye cy'Ikorowani araturira impapuro zitari nke zacu. Hari mu gihe abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha warangiza urugendo mu kibanza gihezagiye ku bayisilamu cya Mecca muri Arabia Saudite. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rufise icicaro i Geneve mu Busuwisi ruriko ruragira inama muri iki gihe gushika ku itariki 14 y'uku kwezi kw'indwi, ruzohindura ibibazo ruriko rurihweza kugira ruganire byihutirwa ivyerekeye iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani rubisabwe n'igihugu ca Pakistan, ico gihugu caserukiye ibihugu bitari bike bigize ishirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu vy'abayisilamu birimwo ibigize urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu. Kwiweza vyihutirwa ikibazo c'iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani bisa n'ibizoba muri iyi ndwi ku munsi n'itariki bikirindiriye gutangazwa n'ibiro vy'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu vyakoranye uno munsi.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirone mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tatangwa ku Rwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya kane y'ukwezi kw'indwi mu Rwanda rwahimbaje imyaka 61 y'ukwikukira n'imyaka 29 y'ukwibohora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarashikirije ijambo abanyarwanda. Turi kumwe na Gloria Tishime yakurikiranye iryo jambo. Gloria, muraho.
Muraho neza Fredi.
Ani vyiza cane gose mutubwire amajambo make ibintu nyamukuru biri mu ijambo yashikirije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije.
Ego, murakoze cyane. Umuhango wari witabiriwe n'abaturage batandukanye bo mu karere ka Rubavu, ariko kandi wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye harimo abaministre bagiye bafite mu nshingano zabo ibikorwa bitandukanye. Ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse twebwe wari umushyitsi mukuru ahangaha ni ministre w'intebe Ngirente Edouard. Iki gikorwa cyo kwibohora rero ku nshuro ya 29 cyibanze cyane kugaragariza abaturage ibyagezweho, ariko kandi hanatahwa umudugudu w'icyitegererezo, ari nayo mpamvu nyamukuru yo kwizihiza kukwibohora mu karere ka Rubavu. Uyu mudugudu w'icyitegererezo rero watujwemo abaturage, uri gutuzwamo abaturage batishoboye, abafite intege nkeya kubera gusaza ndetse n'abandi. Murakoze
Gloria, ariko ivyo nibirori vyabaye umunsi, hari ikintu mutubwira ku ijambo nyamukuru ryashikirijwe na Perezida ejo ku mugoroba?
Yego, murakoze cyane. Ibyo nibyo nendaga kuvuga. Navugaga nti mu by'ukuri Perezida ku ijambo rye yibanze kugira inama urubyiruko, kubera ko arirwo Rwanda rw'ejo nk'uko abyivugira. Yavuze ko amateka yanditswe n'amaraso, ubwo ni amaraso nyine ingabo zamenye ku rugamba, adakwiye gusibwa na wino. Urumva ngo adakwiye gusibwa wenda se n'ikaramu abantu cyangwa se uko abantu bashobora kwita kose, kubera ko ni amateka akomeye mu bihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo. Ivango rero yibanze kuvuga ko ayo mateka adakwiriye gusigwa cyangwa se atazigera na rimwe asibwa n'abantu batayaha agaciro, niko navuga.
Turagushimiye Gloria, turagutegereje kugira ngo uduhe inkuru yuzuye mu masaha ari imbere. Wakoze.
Murakoze cyane.
Ekana hodo kwitire mu Burundi muri kigihe aho Burundi bwikuye mu bikorwa by'inama igira 138 ya komite gatega kazi na muntu ONU iriko ibera Geneve mu Swisse. Abaserukiye Burundi n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu bavuze ko badashobora kubandanya inama irimo umuntu aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Iyo nama igira 138 ivuga ku bibazo by'agateka kazi na muntu iri kibera i Geneve mu Busuwisi kuva kuri uyu wa mbere, bitekanijwe kwisozerwa kuri uyu wa kabiri. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu bwasohoye, ijwi rya Amerika rifitiye kopi leta y'u Burundi yatangaje ko yisokoye mu bikorwa by'iyo nama. Rivuga ko leta idashobora kwihanganira kubona abantu biyita abahanuye agateka kazi na muntu bakorera hanze y'igihugu bari muri ivyo bikorwa, kandi by'ukuri ari abagizi ba nabi bakiriwe imanza n'ubutumwa ngane bwo Burundi. Urwo rwandiko runavuga ko rutonde rwabo bantu leta y'u Burundi itifuza kubona yayaruhaye komite ya ONU ijejwe ateka kazi na muntu imbere y'uko inama itangura. Turabajwe no kubona iyo komite iteme ivyo twayisavye, kandi Burundi buyifitiye uburenganzira, niko iryo tangazo rivuga. Imbere yo gusohoka mushikiranganji yajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Mede Sabushimike yaronkejwe akanya gato, avuga kari ku mutima.
Merci beaucoup madame la présidente du comité des droits de l'homme, la délégation burundaise.
Murakoze cyane mufasoni mukuru w'ibiro bya komite y'agateka kazi na muntu. Intumwa z'u Burundi zarashikirije ikibazo tuvuga ko tutashobora kwicarana n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cacu mbere bamaze gukatirwa. Ku bw'ibyo, intumwa z'u Burundi ntizishobora kubandanya inama. Murakoze.
Komite y'agateka kazina muntu ya ONU mwijoro yasohoye itangazo ivuga ko ibabajwe n'inyifato y'intumwa z'u Burundi. Ibintu bimwe mu byanditsemwo: turababajwe cyane n'ingingo y'intumwa z'u Burundi y'ukwiyonjorora aho kwerekana uko ibintu byateye imbere mu gihugu. Intambamye n'ibibazo twashiriweho kuganira ko nabo. Leta y'u Burundi mu gukora gutyo ihejeje kwiyima karyo ko gukorana na komite no gutanga amakuru ku bibazo byashikirijwe. Naho Burundi bwikuye mu bikorwa by'iyo nama butangaza ko buzoguma bwitwararika kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibisata n'amashyirahamwe bifitaniye amasezerano. Mu Burundi, abamenyeshamakuru n'abahaniye agateka kazina muntu 12 bari ku rutonde rw'abantu basohorewe imitahe n'ubutungane bikekwa kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu 2015. Mu kwa kabiri 2020, ubutungane bw'u Burundi bwabahanishije umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu rubanza bataburanyemo. Maitre Niyongere yari muri abo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Armel Niyongere, umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi rihandira agateka kazina muntu. N'umwe mu bashingwamanza batwaye ibirego muri sentare mpanabyahirahe muri CPI kurega bamwe mu bategetsi bikekwa ko ivyaha bihohotera kiremwa muntu mu Burundi. Yaribwiye ko ari we abaserukira leta y'u Burundi banse kwabonana na komite ya ONU ijejwe agateka kazina muntu, ariko iyo komite iravyanka. Ari Geneve yatubwiye ko akomeza iyo nama kandi atabwo bafise naho leta y'u Burundi yamusohoreye mutahe mpuzamakungu. Afata icyemezo cya leta y'u Burundi nk'agatera soni.
Birateye isoni, ni ibintu bitesha agaciro Burundi, kandi birerekana neza ishusho y'agatera kazina muntu mu Burundi uko kifashe.
Na Karina Tezakian, umushakashatsi muri Dash Beshira hamwe rikora amatohoza ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi, agira uwo mwihwezo nyene. Avuga ko inyifato y'abaserukiye leta mu bikorwa bya komite y'agateka kazina muntu ya ONU igabanya cyane umwizero ku bari bibaza ko ibyo abategetsi b'u Burundi basezeraniye abarundi n'amakungu mu kunagura agateka kazina muntu bigiye kuba impamo.
En refusant de participer à la session du comité des droits de l'homme à cause de la présence
de inama ya komite y'agateka kazina muntu kubera ari banya hunze igihugu, leta y'u Burundi yigaragaje niba hari abari bagifise ikizigizigi ku byo yiyemeje mu bijanye no kunagura agateka kazina muntu. Ewe, biragaragara 100% ko gwara uruhendo byaba ibyo yasezeranye mu kubahiriza ubwigenge bwo kuja hamwe mu mashirahamwe, byaba ibyo gukorana n'ibisata bya ONU. Mu by'ukuri, intumwa za leta zisuzuguje mu gusaba ko komite ikumira abantu bamwe. Ninde yo hagaciro inyifato nk'iyo?
Prendre un tel comportement au sérieux.
Armel Niyongere nawe yahamagarira leta y'u Burundi kurinda igahangana n'amashyirahamwe yahanye agateka kazina muntu mu kwerekana ivyegeranyo bivuguruzanya niba ataco yiyotsa. Mu minsi iheze hibukwa imyaka 3 President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, amashyirahamwe yigenga akorera mu buhungiro yasohoye icyegeranyo cyerekana uko agateka kazina muntu kifashe. Yemeje ko muri icyo kiringo abarundi barenga 180,000 bishwe, 138,000 baburirwa irengero n'201,000 baburirwa igufa. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye ntacyo yashimye kubivuga ko ijwi rya Amerika rimaze kumwereka icyo cyegeranyo nk'uko yari yabisavye. Biri mu by'umunyamategeko Niyongere yerekanye abaserukira Burundi bizafukiye mu ngoro y'amakoraniro ya komite y'agateka kazina muntu. Mu kwa gatatu 2019, u Burundi bwirukanye mu gihugu ibiro bya ONU bigejwe agateka kazina muntu, buvuga ko bitayikenewe nyuma y'imyaka 23 byari bimaze bikorera muri icyo gihugu. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Kubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho umushikiranganji w'intore hagati n'umutekano mu ntara ya Kivu yo mu manuko Albert Musambia mu rugendo yagiye mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo yabwiye impunzi z'Abarundi ko abategetsi bagiye gutorera inyishu bimwe mu bibazo bizigeramiye birimwo n'ikibazo cy'umutekano muke. Ni inkuru dushikirizwa na Vedaste Ngabo ari
yuvi. Ministre Albert Labani Musambia wasuye inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 2,026 yaraherekejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Fizi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri sekiteri ya Tanganyika. Muri uru rugendo yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi byibanze ahanini kuri bimwe mu bibazo biziraje inshinga nk'uko bitangazwa na Ilanze Olivier userukira abarundi wo mu rusenda
yaraje gukurikirana kuraba neza ibazo impunzi hanzwe zifise mu nkambi ndetse no micungararo yaho rero kuri ibyo twagerageje kwerekana yuko mu nkambi by'ukuri hariho ibazo bitandukanye bifatiye ku mutekano muke abarefugee batakira umwanya wo korora bacha bicwa abandi bakangazwa twafise n'uburo bwabaye twafise byabaye ndetse tubashikiza ibijanye nitebagi fasha bitandukanye hamwe n'ibyapamu n'ibindi.
Ministre Albert Musambya wasuye inkamba avuye mu mujyi wa Bukavu yavuze yuko intego nyamukuru yamuzanye ari yo kumva bimwe mu bibazo byugarije impunzi zo mu rusenda ndetse no kureba uburyo byakemuka. Turavugana n'abayobozi ba gisirikare n'aba polisi mu rwego rwo kurindira inkamba umutekano. Twatangiye kuvugana n'abayobozi ba gisirikare muri Uvira, Mboko na Baraka kugira ngo barebe uburyo barushaho kurindira inkambi zombi umutekano. Zimwe mu mvunzi zari zisanzwe zibasigwa n'imitwe y'abamayimayi yitabaza Lendo zirashima uburyo uyu mutegetsi yasabye igisirikare cya leta kujya gukorera mu nkengero z'inkambi kuko ariwe wakunze kuba abagizi ba nabi babitwaje ibigwanisho.
Kuko uravye nk'abo bazalendo cyane cyane nibo baza batwononera imirima. Ugira ugende hariyo ugiye mu ndimo usanga ubujumu bwawe cyangwa ubwimbati bwawe arimye usange baburanduye nizorengarenga uziteye hoho asha hoho ni wa dusanga zose baziranduye bazi cyane nico nacyo nyi twagishimiye ko kuko azo badufashije ikintu kinini cyane
ku bibazo aborozi b'impunzi mu rusenda bagenda bahura nabyo. Nukuri yagerageze kukivuga ko asaba ko abenegihugu bagerageza kubana neza n'impunzi kugira ngo bakureho ibi byo kubishyira amacakubiri hagati y'impunzi twese tukabana turi bamwe.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke cyatinzweho n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa ku mpunzi nacyo cyagarutsweho aho abarundi bo muri inkambi bifuza yuko nacyo cyakemuka. Impunzi zo mu rusenda zivuga yuko ishami rya runi ryita ku biribwa rya PAM riheruka kuziheza amafaranga yo kugura ibifungurwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane.
Kuva kw'inzira inkambi kibazo cyo gupokera ze ku ruhande rwanjye navuga nta murongo kirafata ukubera barazana akazavanga no munsi ngo turare twarongeye amafaranga ngo umuntu azopokera 2500 ugapokera uwo munsi ukanezerewe ukabyemera hama ugasanga haraheze amezi atatu amezi abiri amezi ane ibyo bintu atabyiroje ukasibona rero menga ibyo bintu bavuze ntibiri mu ngiro. Rero ikintu leta yari ikwiye gukora ni uko byo babike byo babyiza igategezwa kubishyira mu ngiro muri ibyo biko kwezi guheze umuntu akabibona muga mu mezi atatu usanga ubusuma buze ibindi byiyumviro bitandukanye bize kuko inzara nimba usanga ikoresha amakosa umuntu.
Ministre Albert Musambya yabwiza impunzi ko ibibazo byo gutinda guhabwa ibifungurwa azabigeza ku mashyirahamwe abishinzwe. Imibare itangwa na ASR na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarirwa impunzi z'Abarundi zirenga 43,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Hagati y'itariki 13 n'itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu guheze ya Abidjan ku murwa mukuru wa Côte d'Ivoire harabereye uruganda kukugene amareta y'ibihugu vyo muri Afrika yofashanya neza ku mbibi zavyo. Urwo ruganda rwari rushingiye ku masezerano ya Niamey yatewe ko igikumu mu gisagara ca Malabo muri Guinea Equatoria mu mwaka w'2014. Umugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na ambassadeur Fred Ngoga Gateretse yaritavye inama yabereye ya Abidjan. Gateretse n'umuhanuzi mukuru wa komisere ajejwe amahoro n'umutekano w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari ya Addis Abeba muri Ethiopia aratangura avuga ku urugo rwego akorera ico rujejwe.
Mu byukuri ikigo tujejwe ni ikigo cyashyizweho mu 2007 n'abakuru b'ibihugu bakaba baduhaye intumbero yuko dufasha ibihugu bya Afrika gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu mu gukwira dukingira amatati hanyuma no gukorana neza ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika hamigira gatatu naho gukomeza ibigo bijejwe imbibe muri Afrika. Ibyo abakuru b'ibihugu bafashe idongingo kuko hari amaze iminsi babona yuko hari amatati menshi hagati y'ibihugu bitumvikana ku by'imbibe hama cyane cyane no mu ntumbero yo korohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afurika kuko ntushobora gufashanya urudandazwa atariho gukorana neza hagati y'ibihugu cyane cyane ku byerekeye ibintu by'imbibe kugira ngo babatuze nk'ababisha bakingire ibiza by'ingwara mugabo cyane cyane no kuraba ukuntu aho hantu hahurira imbibe ukuntu umuntu yateza imbere ko kenshi muri Afrika usanga barahiragiye rero muri iyo ntumbero uko byifashe nuko ubunye turabimara ku kazi ibyo tumaze gukora ku byerekeye nko gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu tumaze gutunganya ibice bishyika 40% kandi tukaba tugomba kuzuba twararangije icyo gikorwa mu 2027 nk'uko abakuru b'igihugu babidusabye hariho nk'uko mubizi n'umutekano muke cyane cyane muri Afurika y'Uburengero urumva rero n'umuguhura hariho kwiga nyine ibihugu byokorana hamwe kugira ngo bakingire n'ibyo biza n'iterabwoba kenshi rikunda kwabera.
Murakoze. Hari amasezerano asanzwe ariho ku byerekeye gukorana hagati y'ibihugu byo muri Afurika ku mbibe nk'ibyo mwariko muravuga byo gukorana no gushiraho imbibe ziboneka arahari?
Ego arahari, hari amasezerano yasanzwe ahari mugabo si hose nayo mpamvu abakuru b'ibihugu bashyizeho ikigo tujejwe kugira ngo ako kazi tuheraheze kuko karatanguye nk'uko nabivuze tumaze gukora ibishyika kuri 40% mugabo urabye nk'imbibe nyinshi zo muri Afurika hariho zimwe zagiye zirahinduka kubera ibihe bihinduka hariho n'ibintu byerekeye inzuzi zagiye zirahinduka nazo nyene hanyuma mu by'ukuri nk'uko mubizi burya imbibe abakuru bo muri Afurika mu gihe 1964 i Cairo baremeje yuko imbibe twari dufise igihe twikukira arizo tuzogumana kugira ngo twirinde amatatsi mugabo izo mbibe naho baza aho ziri zigomba kuboneka neza hagati y'ibihugu kugira ngo ibihugu ntibizoze birashamirana.
Ni kibazo kitoroshe muri Afrika mu gihe tuzi ko izo mbibe nyinshi ari mbibe ziragi y'ubukoloni ibihugu byinshi ugasanga ku ruhande rumwe n'urundi rw'imbibe bibabihana abantu ni bamwe ariko muravuga bishobora gutera ikibazo no kwinubana hagati y'ibyo bihugu ku mbibe bibabisangiye kubera abantu benshi usanga bari hijya no hino kuri izo mbibe ari bamwe
cyane gose kwiteza n'imbere twebwe mu by'ukuri dushaka yuko izi mbibe zizoba ibiraro mugabo ntizizoba inzitizi
ku batera kamo ivyo narabikoze ko mu gitabo cyo guheza amashuri kuri Université y'u Burundi mu gisata cy'amategeko nakoze kuri ico kibazo kujyanye n'amategeko kibazo cy'imbibe zo muri Afrika harabatera kamo bavuga ko kubera igihe haba ari ryakoraniro y'i Berlin mu mwaka w'1884 cuko bwabanganya ibihugu byo muri Afrika babicagaguye ku nyungu zabo harabasaba muri Afrika bavuga ko izo mbibe zosubirwa mwese ko mubibona.
Oya siko tubibona icyo kibazo cyaraganiriwe cyane gose mu 1964 i Cairo aho abakuru b'ibihugu babiganiriye bakavuga bati nitwasubira kubyugurura ibi bintu bizotera amakati menshi muri Afrika niho rero bacafata ingingo yuko imbibe twaronse twikukira igihe twikukira arizo tuzogumana mugabo yuko tuzokora cyane cyane kugira ngo izo mbibe icyambere na mbere turaba ukuntu ziboneka neza hagati y'ibihugu hanyuma tuzihinduremo ibiraro ntizibe inzitizi ku benegihugu kuko nk'uko muyizi wabivuze neza cyane gose nk'uwo ashobora gusanga nk'abantu bavuga nk'ikirundi ubatora Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda ukabatora i Congo cyangwa ukabatora mu Burundi umva muri Kenya hari aho usanga bamwe bafise nk'umwana bavukana umwe ari umuganda uwundi ari mu Kenya birahari muri Afurika hose ni ikibazo gihambaye mugabo twebwe twariyemeje dukurikiye intumbero z'abakuru b'ibihugu yuko twebwe ku mugabane wa Afurika yuko imbibe zacu zitazoba inzitizi mugabo zizoba ibiraro hanyuma kandi yuko tugomba no guteza imbere cyane cyane ako karere kerekeye imbibe kuko birabye neza na karere kenshi mu bihugu byacu kaba karibagiwe hanyuma ugasanga hariyo ubukene ugasanga nabo babisha n'abantu bagira imibiterabwoba ariho bajya kondera cyane cyane abantu rero niko kazi tuko turakora muri iyi minsi nize ko twaganira ya Bija.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Safi.
Turi mu Rwanda mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga.
Mufise ikibazo mubaza umutumire cyangwa icyumviro mushikiriza?
Ikibazo nabaza umutumirwa nyine nk'ubu urabibona nyine turi mu Rwanda urabizi Rwanda ntabwo ruhuza na Congo neza kubera iriya mitwe nyine yose biriyo hari n'ibirego babashinja mu Rwanda ndibaza ni mwambariza nk'umutumirwa nyine nk'iyi EAC ntago yateranira hamwe igafata umwanzuro ku buryo yakikemura ibibazo hatamanje kuzamo biriya bihugu n'ubundi byo ku mugane w'Iburayi.
Murakoze.
Murakoze nawe
mu mwishure
camena mbere nagenda mushimye ko na ico kibazo sinzi mu kwagira akurikirana ariko abakuru b'ibihugu bo muri ASE baragihagurukije ico kibazo uretse kugihagurukira baravuga yuko ico kibazo ari kibazo cha politique akabamo mugabo no gukemura ikibazo cha gisirikare nkuko mubizi barafashe ingingo yuko hari ico bita ibiganiro by'i Nairobi bihuza imigwi yose igwana yo muri Congo igahuzwa n'umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta hama barafata n'izindi ngingo yuko bohereza ingabo mu bice by'urasirazuba bwa Congo kugira ngo barabe ko bofasha mu kugarukana amahoro icyo gikorwa kirabandanye rero birakomera mugabo ikintu gihambaye no gushaka gukemura amatati hagati y'ibihugu naho bikigoye nta kundi buje abanyafrika tugomba kubana ntawo tuzoshirana kandi ntawo utora umubanyi mugabo tugomba kubana kuko buje nta kintu kiruta amahoro kandi mu byiyaga bigari ngira ngo barabizi n'ubundi ko ndabaganiriza no bamenyesha yuko ari inama izoba ku itariki za 27 zo ku kwezi i Rwanda muri Angola aho bazosura guhura kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda bitera imbere mugabo nk'uko mubizi amahoro ntiyoroha mugabo nicyo kintu cya mbere gihambaye mu buzima bwacu cyane cyane muri ako karere.
Mwigeze kuvuga ko uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika ko twiwagiwe mu bijanye n'umutekano n'iterambere mwovuga impamvu nikiye cabiteye
kenshi mubiravye neza ikibazo ni barahibagira cyane gose kwera yuko kenshi usanga amaleta akorera kenshi mu bisagara bikuru bikuru ariko si ndovuga ko ari bose muri Afrika hariho aho babyitaho cyane gose mugabo kenshi usanga ari nk'ahantu bibagiye ugasanga ntirahitaho cyane cyane nk'uko yarakwiye kuhitaho mugabo ubu rero cyo turako turabona nuko hapfuye kwitaho leta ikwiye gukomera muri ibyo bice kuko itahari ngo itange amaservisi ku banyagihugu bivamo ingorane zikomakomeye cyane gose bivamo ubusuma bivamo ibintu byinshi rero ubunye icyo tubona nuko hari umuvuduko ku mugabane wa Afrika yo kuraba ukuntu boza baritaho ibyo bisagara biri hafi na hafi kumbibe bakubaka cyane gose amabarabara nyina ngo murakunda kubibona mugabo n'ukuri mu bindi bice bya Afrika aho hiyagiwe cyane gose aho n'ibarabara rihari ugasanga aba nk'abantu atakina na kimwe kihari cyo kubafasha ugasanga na leta ihari ntibikomeye cyane gose rero nico gituma cyo turakora cyane gose kugira ngo turabe ukuntu nk'ibyo bisagara biri kumbibe ukuntu byoba ahubwo ari bisagara biteza imbere cyane cyane ibihugu byacu hako biba ingorane.
Marcel Mbarukeye aho ni mu Rwanda
ni mu Rwanda
ufise ikibazo wazo mutumire icimvure shikiriza
ikibazo namubaza nuko ibihugu bigabanyije Kongo n'uze n'u Rwanda murabona imipaka ko bayicira abariko yari ciye mbere urabona iri imipaka kugira ngo ubukoni buze n'abariko yari kase buriye nakunye inama zatera na bakaganira ku buryo wenda bagisubiza uko bya bimeze cyangwa buri umuragiye ku Rwanda wenda n'urugero ibihugu byombi bikarwana u Rwanda rugashaka gusubirana ubutaka bwabo byagenda bika nabyo biri mu bidutsweze bikeza amakimbirane kuko u Rwanda rwari igihugu kinini ariko urebye ukuntu kingana ariko bikwiye kugenda n'icyo kibazo cyanjye nari ndi kubaza.
Ndabashimiye
murakoze cyane
mu mwishuri ya ambassador Fred
murakoze cyane gose ibyo onye mu by'ukuri ni kibazo kiri mu bihugu byose bya Afrika urumva igihe baja imbere bakaja kugabura mugabane wa Afrika baragabanye ku nyungu zabo bidusigira ingorane mbone zashoboka ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu mu 1964 bavuze ati imbibe twaronse twikukira tuzozigumiza uko kuko tukajya kubyugurura ngo dusubizanye ngo turabe ngo ibyo badutwaye byotera amatati akomeye cyane gose muri Afrika kandi ugasanga nk'ibihugu birasambutse ubu rero nicyo gituma gihambaye cyane gose yuko n'izo mbibe twaronse twikukira yuko ubundi dusubira tukazandika neza cyane gose abantu akamere aho ziri mugabo nk'uko nabivuze izo mbibe ziri zikizi ariko ziri biraro bituma abantu bahahirana bagenderanira kuko nk'uko yabivuze imiryango turayifise hose badukoreye ikibi mugabo ubu natwe ni ukuraba ukuntu twiyubaka ntidusubiremo ikahise kuko kahise kashobora kubyara izindi ngorane.
Elias Maseka
twashaka kubaza umutumire mugatwe twabisomye mugatantu turi iyi radio inifata ni interano twashaka guterera
muyitange
bana mu bihugu byacu byo muri Afrika intererano twotera cyane cyane nuko bukomeza umutekano ku mbibe kandi bakugurura imbibe cyane zikamaze zikora 24/7
mutumire icyumviro yamucibaza kwiga
na icyumviro cyo kugura imipaka mengani
amasaha 28 kuri 28 nivyo ari karasaba
arakoze cyane gose igihe nari muri Afrika y'uburengero bariko baravugana nabo nyone babiganira kuko barabonye yuko imipaka igumye yuguruye biratuma abantu bahahirana bikazamura n'ubutunzi rero nibaza yuko niyo tugana tuja
barakoze Fred ambassador Fred ngoga gateretse na Fidel Niyongabo kuri kiganiro kandi aha niho turangirije iki ibiganiro twashikiye kuri saha turabateye kamo mubandanye mumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mungire amahoro n'umugoroba mwiza.